mwana ntanjane umwana mwana w'umuhungu yaba no mukobwa norize nkihorera urehure urehura arambiye urehure urehure urehura arambiye jewe namukunda abandi aramuhenda sonisakuza ababanyi urehure urehure urehura arambiye umugore yagiye niyo ngo yijana ntanjanira umwana mwana w'umuhungu yaba n'umukobwa norize nkihorera urehure urehure urehura arambiye urehure urehure urehura arambiye.